Iri ni Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turaramukije inshuti muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa kane itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu mwaka w'2019. Muri kumwe na Fidel Niyongabo, ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha. Mbe uburinganire hagati y'abagore n'abagabo bwifashe gute aho muba? Abagore bo mu Bugarama, mu karere ka Rusizi, mu ntara y'uburengero bw'u Rwanda, badusigurira ukuntu babana n'abagabo babo.
Ana mu Bugarama nta mugabo atunga umugore umwe, nta n'ugukunda guhahira umugore atari umwe kwijana. Umugore acukwe, umugabo agacukwe, ahubwo bagahura mukubita.
Nta munyabugarama mushobora kuzana ugushaka aho ngo mubyarane gatanu gatandatu ataraguta mu nzu ngo agende.
Turavuga no ku banyeshuri batandatu bo mu ishure shingiro Akamuri, byubatswe ku mutumba wa Kibeka muri komine Kirundo mu Burundi, bapfungiwe mu gashoka parke yegamiye sentare y'igihugu ya Kirundo kuva ku mugoroba uwo ku munsi wa kabiri. Hamwe no kuri raporo nshasha ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku burenganzira bwa muntu ku isi mu mwaka w'2018. Arareka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino dufitiye muri aka kanya. Aloyisi,
urakoze. Ndamutse n'abaduteze amatwi. Muri Afrika, abategetsi mu gisata cyo gutabara muri Nigeria bavuga ko abantu bashika 8 bafuye, abandi bashika 40 baratabarwa mu bakuwe mu bibomoke by'amazu iregose ku murwa mukuru ejo ku munsi wa gatatu. Abana batazi igitigiri barafuye canke abandi bafatiwe mu bibomoke by'iyo nyubakwa yarimwo n'ishure ry'intango. Abariko bararorera ivyabaye bavuze ko ishure ryigamwo abana bashika 100 ryari ku gorofa ya nyuma. Iyo nzu magorofa yari mu gace ka kera kumurwa mukuru Lagos. Buramatari wa leta ya Lagos Akinwumi Ambode yavuze ko amazu muri iyo mihana yategerezwa gusuzumwa kwakwije ibisabwa, ariko nyeneyo ngo ntiyemeye ko iryo suzumwa rikorwa. Kubomoka kw'amazu biramenyerewe muri ico gihugu ca Nigeria. Mu mwaka wa 2016 abantu barenga 100 barafuye gihe urusengero rwasenyuka mu manuka bushira ubuseruko. Iyindi nyubakwa y'amagorofa 5 yarasenyutse uwo mwaka nyene ihitana abantu bashika 30. Ahandi havugwa impfu z'abantu, abagabo babiri biyoberanije mu maso bitwaje inkoho barinjiye mu ishuri riri inyuma y'umurwa mukuru Sao Paulo mu gihugu cya Brazil cyo kwa gatatu, barasasika inganda bica abantu imbere y'uko biyica. Igipolisi kivuga ko abantu 8 bagwiriyemwo abanyeshuri hamwe n'abakozi b'ishure baciye bicwa. Ikimenyesha makuru bishikiriza ko abashika 17 bakomeretse. Igipolisi kamenyesha ko abo bagabo babiri bari bitwaje inkoho, imbugita n'amashoka, kandi ntiyaramenyekana icatumye bakora ubwo bwicanyi. Abakozi muri Venezuela bahamagawe gusubira ku mirimo yabo kuri uyu wa kane inyuma yaho leta isubije mu buryo umuyaga nkuba warumaze hafi indwi waracitse, ivyatumye abanyagihugu batagashavu kuri perezida Nicolas Maduro. Umushikiranganji wo kumenyesha makuru Jorge Rodriguez yashikirije kuri televiziyo y'igihugu cyo kwa gatatu ko Nicolas Maduro yafashe ingingo y'uko abakozi basubira ku kazi kuri wa kane, ariko amashuri yegukira leta zoba aragumye yugaye uwundi munsi umwe. Kuva ejo kwa gatatu umuyaga nkuba wari wamaze kugaruka ku murwa mukuru Caracas no mu zindi ntara, ariko uburengero bw'igihugu bwari bukiri mu kizima harimo n'igisagara cya Maracaibo, aha amazu yo kudandarizamo arenga 500 yasahuwe nk'uko byashikirijwe n'ishyirahamwe ry'abadandaji. Ibiro by'umushikirizamanza ashikiye Nicolas Maduro muri Venezuela byatanguje amatohoza kuri Juan Guaido, akekwa kuba ari wafise uruhara mu guca uwo muyaga nkuba, ariko utavuga rumwe n'ubutegetsi aracidegembya inyuma yaho Leta Zunze za Amerika zigabishije ku ngaruka zishobora gushika mu gihe yohagarikwa. Hano muri Amerika, Sena Leta Zunze za Amerika yaranse gushigikira Perezida Donald Trump ejo ku munsi wa gatatu, itora guhagarika imfashanyo za gisirikare Amerika iha urunani mpuzamakungu rurongowe na Arabia Saudite ruriko ruragwanya abarwanyi ba Leta bariko baragwanya abagwanya leta ya Yemen. Abasenateri ndwi basanzwe bazwi ko bashigikiye Trump barifatanije n'abademokrati mu kwemeza iyo ngingo y'itegeko igiye guca ijanywa mu nama nshingamateka, naho nyene bikaba byitezwe ko izokwemezwa. Iyo ngingo isaba Perezida Trump gukura abasirikare ba Amerika ku rugamba muri Yemen hatarenze ikiringo cy'iminsi 30. Ibitero by'indege bya Arabia Saudite ku barwanya leta ya Yemen biraterwa mu turere tubamwe abasivile, bikica ibihumbi by'abantu, bigasambure mihana yose hamwe n'ibitaro. Iyo ntambara yarahungabanije ubuzima bw'abantu muri Yemen, aho amamiliyoni y'abanyagihugu abangamiwe n'inzara. Perezida wa Donald Trump nyene avuga ko ababajwe n'ibihano byaciriwe Paul Manafort yahoze arongoye ibikorwa byo kwiyamamaza vyiwe, ariko ntacyo yavuze ko ashobora kumugirira imbabazi nk'umukuru w'igihugu. Mushikiriza manza wa leta i Washington yaciriye Manafort ejo kwa gatatu igifungo cy'imyaka 3 n'igice ku byaha byo kubesha abashikiriza manza no kuburagiza ibyabona mu bijyanye n'ibikorwa yakora byo kuvugira uwahoze ari perezida wa Ukraine. Iki gihano kije ciyongera ku yindi myaka yaba 4 yo gufungwa Manafort yaciriwe mu ndwi iheze ku byaha byo kunyuruza amakori hamwe n'ubunyonyezi mu mabanki. Iminota mike gusa ahejeje gusomerwa ubwo rubanza cyo kwa gatatu, abashikiriza manza muri leta ya New York nabo baciye batangaza ko Manafort yagirizwa kuyoberanya inzandiko z'ubutunzi bwiwe hamwe n'ubunyonyezi bijanye n'amazi.
Urakoze Aloyce ku makuru hejeje kudushikiriza. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho abanyeshuri batandatu bo mu ishure shingiro Akamuri ryubatswe ku mutumba wa Kireka muri komine Kirundo bapfungiwe mu gasho ka parke igamiye sentare y'igihugu ya Kirundo kuva ku mugoroba wo ku munsi wa kabiri. Abavyeyi babo bavuga ko ariko bakurikiranwa kuba babononye ifoto y'umukuru w'igihugu iri mu gitabo bakoresha. Ibindi kuri inkuru twumvise mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Abana bari mu minwe y'ubutungane bagera kuri batandatu, bose n'abigeme bafise imyaka iri hagati ya 15 na 17, bose biga mwaka w'indwi. Abavyeyi babo bemeza ko ikibazo cy'abo bana cyatanguye kuvugwa ku munsi wa gatanu w'indwi iheze. Aba ni bamwe mu bari bazindukiye kubaraba aho bafungiwe mu gashoka parke kukira sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo.
Ngo twari dufise ibitabo dukoresha, ngo ni rero ngo byari bishaje, ngo hanyuma ngo mwarimu ngo acavuga ngo yuko ngo ariko twabitabuye, nuko se andi makosa wakoze? Ngo ya babwiye ngo bono ifoto y'umukuru w'igihugu, umugabo abana twarabarije baraduhakanira.
Bageze ngo bafuse banditse ku mazina ku gutwi kuko umukuru w'igihugu ngo barandika ko ngo no kumenya, namubwira ati none aba bana babigize murabazi? Tishwe twe nabwo tubazi, ahubwo twebyo bitabo kubera twari tugeze hagati na hagati sinabwo twoba tuzi yuko ari abana twigana babigize cyangwa ari uko ibyo bitabo babiduhaye ibyo bintu birimo.
Bahagaritswe mu masaha ya kare kuri uyu wa kabiri ari ndwi, birangira batandatu baraye mu minwe ya parake.
Je nari mu ndimiro gukora burya amaze mbona abana bariko bariruka, namubwira ati none bakurirana ibiki ngo bariko baratwiruka ko badufate ngo twafutanganije ngo ifoto y'umukuru w'igihugu? Ati namubwira ati ntimwiruke, nimugende ahubwo mwishikane, mugende ku butegetsi mubwire mubibabibone kuko hamwe nuwo kwiruka bazovuga ko ivyo bintu ari mwe mwabikoze.
Amakuru dukura ku ishure ribareze amenyesha ko vyose vyatanguye ku munsi wa kane. Umwe mu banyeshure aje kwitwara avuga ko bagenzi be bamwononeye igitabo. Abarezi bafatikanije n'ubuyobozi baciye bagenzura ibitabo ku munsi ukurikira, basanga ifoto y'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza iri mu bitabo bitanu bakoresha muri kimwe mu vyigwa yarononywe. N'umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo yarahashitse nk'uko aya makuru abivuga. Abana barahava bashikirizwa ubutungane, ababyeyi barasaba ubutungane gukurikirana neza ikibazo cy'abana babo kugira ngo ntihagire abarengana. N'umukuru w'igihugu baramutaka ku mbabazi nyinshi.
Icyo twosaba ni uko ubutungane ngo turabira abo bana bafise imyaka ingana gutyo ni batoyi cyane, ntibaramenya iyo bijya n'iyo biva, ntibaramenya gukina politiki. Kandi natwebwe turi abantu b'abasenzi, ntitwigera dukina politiki, turi abantu basenga gusa, dusengera igihugu kibamo amahoro. Twibahiriza se barundi kwabo mu buvyeyi kwabo y'umuvyeyi wa twese. Nta kibi twashaka, twashaka kwirinda tukanamu tuba tujya kandi n'abana bacu bakiga, hanyuma bakatugenzura bakarata yuko ari ibibi dukora bijyanye na politiki byo kurwanya ubutegetsi.
Ntabwo bari bwagere mu myaka yo gukora ibibi. Umukuru w'igihugu nyakubahwa niwe waduhaye amata n'ubuki, dukurikiranira abana n'ukuri ntibarengane. Baraba ibyo bitabo birashaje, baraba babigize ibyo bitabo n'ukuri si abana bacu, ibyo kose baba bararikotse.
Paraki ya Kirundo iremera ko abo bana bahagaritswe ku mvo z'amatohoza, mbere ikabimenyesha ko yatanguye kubumviriza kuva kuri uyu wa kabiri, bunganiwe n'umushingwamanza wabo. Bagifatwa barindwi, umwe ahava ararekugwa. Paraki ya Kirundo imenyesha ko uwo mwana w'imyaka 13 yarekuwe kuko atarakwiza imyaka yo gukurikiranwa ku cyaha icyo ari cyo cyose imbere y'ubutungane. Tubibutse ko gusibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza vyaheruka kuvugwa mu mashure shingiro y'intara zitandukanye z'u Burundi mu mwaka w'2016. Ico gihe abatari bake barahagaritswe n'ubutungane n'inama nshingamateka iraja mu kubasabira ikigongwe imbere y'uko barekugwa. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Tuve mu Burundi tuze mu Rwanda, aho mu karere ka Bugarama mu burengero bw'igihugu havuga ikibazo cyo guharika, aho abagabo bata ingo bakaja kurondera abandi bagore. Ku bagore batawe n'abagabo bavuga ko babayeho mu buzima bugoranye kuko abo bubakanye ataco bakibafasha mu bijanye n'imigambi y'ukwita kubo bavyaye. Ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Temistocle Mutijima.
Mwese nyine yaguharitse wabigenza ute? Tukuma nyine mu rugo n'abana tukwicara nyine tukarekera. Mwese wabigenza ute? Abagabo bi
uwo ni madame Nyiramura Yonzi Alfonsina utuye aha mu kibaya cya Bugarama. Aradutekerereza ingorane ahura nazo zo kurera abana batandatu wenyine, umugabo bababyaranye ntacyo amwunganiraho. Si uko bababyaranye adahari, ahubwo yamuharitse undi mugore nawe bamaze kubyarana abandi bantu umunani.
Mufitanye abana bangahe? Undi wewe bafitanye bangahe?
Mufitanye umunani.
Ubuyobozi se bubivugaho iki kuri icyo kijyanye n'inshingano ze?
Afite kubyemera ariko nanabikora. Ubuyobozi bukamufata akabyemera nabikora, akaguma nyine mu rugo na nyine wabona bikurenze, ugafata abana ukaguma no mu nzu ukabagaburira, ukajya ubahingira, ukagura n'imyenda yabo nyine basi.
Iki si ikibazo yisangije ariko, kuko aha mu Bugarama guharika bisa n'ibyabaye umuco w'abahatuye nk'uko aba bagenzi be bandi babivuga.
Hano mu Bugarama nta mugabo atunga umugore umwe, nta n'ugukunda guhahira umugore atari umwe ku ijana. Umugore acukwe, umugabo agacukwe, ahubwo bagahuramo kubita.
Nta munyabugarama mushobora kuzana gushakaho ngo mubyarane gatanu gatandatu ataraguta mu nzu ngo agende.
Iyo mubyaranye imbyara icumi kamufite abana arareba akavatuye ngo uyu ntabwo akiri umugore, ahubwo reka nishakire undi. Ubwo agafata wa mutungo mwahahanye akawujyana hanze.
Abubatsi ngo aha mu Bugarama ntibavuga rumwe ku ntandaro y'ubu buharike. Abagore baratunga abagabo agatoki kuko utihanganira ubukene, abagabo nabo bakabashinja kutabubaha bitwaje ihame ry'uburinganire.
Hari ijambo ryakoreshejwe nabi, ati nirihe uburinganire hari uburyo abadamu bakoresha iryo jambo nabi umugabo runaka yavuga ati none siko ibintu twabugiye namye gutya kubera iki wanyuranyije nibyo twapanze mu rugo ati pima noneho baduhaye uburenganzira nuvuga gato ati barazana abayobozi bakujyane umugabo utihangana ahita nyina nyura muri iyo nzira kugira gutse guharika
umugabo ashobora kubona mu rugo afite imibereho mishya kavuga ntese watu uyu mugore akigendera ku mugore ufite urufaranga akansasira neza kandi hategeze kwa mugore bafitanye abana batanu babyaranye bagomba kurera
aba yamuharitse amushaka amafaranga gutya kashye iyo amafaranga ashize wa wundi muto nawe aramutse akajya kuwunda akajya kuwundi ni ibiri mu bugarama
intandaro aho yabituruka hose ariko ingaruka zo ni nyinshi mu miryango igaragaramo iki kibazo ku isonga imibereho mibi y'abana bavuka muri ubwo buryo ibi kandi ngo bishobora no kuzana amakimbirane yo mu miryango
ubwo abana bazaza babaza wa mugabo nibajya kuri wa mugore mukuru ati korerisha no kumusoze ati twose ntiyabahahiye amasambu nimugende mujye kwakisa amasambu nibageraho ngaho usanga abana bitanye ba mwana basubiranyemo no gutemagurana biraje
ubu nkanje mfite abana barindwi muri abo bana barindwi ntawuzi umwenda wasi ntawuzi n'uruboyi rwasi kandi afite urutoki aravunura akagira gute akajyana ku kabari ubwo rero ngo kuri iki gihe ntaba nabonye uduteke ngo nze shabike wa mwana buzi mwenda wa mwana buzi kai wa mwana buzi karamu wa mwana buzi kwetajyana ku cyumba bwatimyuca hasi
inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi ziravuga ko icyo kibazo cy'ubuharike cyahagurukiwe uyu ni bwana Sigaye Emmanuel umuyobozi wako karere wungirije ushinzwe imibereho y'abaturage
nibo umugabo abengutse ku mukobwa kumva gomba kuza kumuhari ku rugo kuza gusenya urugo yubatse yarasezeranye ntabwo bigeze batandukanya na mu nzira zemewe n'amategeko ubundi natwe nk'ubuyobozi dufite inshingano zo kurengera umuryango ntabwo tugomba gukomeza kwemera ko iyo miryango ibaho icyo turi kugikoranaho n'abanyamabanga bashingwa bikorwa bimirenye ndetse n'abayobozi kugera ku rwego rw'umudugudu ko tutagomba kongera kwemera imiryango nk'iyo ngiyo tuyemereye ko abantu nk'abo ngo baza gusenya imiryango yari yubatswe kandi iyo miryango itegeze itandukana
uretse ingaruka zishingiye ku mibereho mibi ituruka ku kutabona ibyangombwa nkenerwa mu muryango mu ndorerwamo y'ubutegetsi ubuharike buranateza izindi ngaruka zijyanye n'ubwiyongere bukabije bw'abaturage nk'umurenge wa Bugarama bwawo uri mwifite ubuso buto mu karere ka Rusizi ariko kandi ukaba mwifite abaturage benshi n'abarenga 31,000 ahabarurwa abarenga 270 ku kilometero kare kimwe Demistokre Mutijima, ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba. Nikambi kugira yagira abantu kwa bayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mwandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Raporo nshasha ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku burenganzira bwa muntu ku isi iragaragaza uko ubwo burenganzira bwasubiye inyuma cyane mu bihugu bisanzwe bidafise isura nziza mu kubwubahiriza. Iyo raporo ivuga ku mwaka w'2018 domurutoki ku bihugu bitandukanye bihonyanga uburenganzira bwa muntu. Iyo raporo inanavuga no ku bihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini. Ibivugwa niyo raporo ku Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Uganda twabiteguriwe na mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana.
Iyi raporo ya Departement y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika igaruka ku busugire n'uburenganzira bya muntu. Igika cyayo cya mbere kigizwe n'udusubi cyangwa uduce duto turindwi turimo ubwicanyi no kuvutsa abantu ubuzima ku mpamvu zifitanye isano na politike, abantu baburirwa irengero, iyicarubozo, ubugome n'ibihano bya kinyamaswa, gufunga abantu binyuranyije n'amategeko, kubiye mu butabera nyabwo no kuvogera ubuzima bwite bw'umuntu, umuryango, ingo zabo no kumviriza amatelefone yabo. Kubireba Rwanda mu kuramburiza ingingo y'iraporo ihera ku rupfu rwa Maitre Donat Mutunzi waburiwe irengero avuye mu kazi ku itariki 13 z'ukwezi kwa kane, umuryango ukamenyesha polisi ko wamubuza ariko icyicecekera kugeza yemeye ko afunzwe ku itariki 18 z'uko kwezi. Icyo gihe polisi yavuze ko Mutunzi akurikiranyweho gukwirakwiza ibihuha kuri internet bisebya Perezida Kagame, ariko ku itariki 22 z'ukwezi kwa kane umucamanza abwira umwunganizi wa Maitre Mutunzi wakurikiranyweho icyaha cyo gusambanya ku gahato. Nyuma ku itariki 23 polisi ivuga ko Maitre Mutunzi Donat yahuye yimanika mu cyumba yarafungiwemo umurambo umaze gusuzumwa byagaragaye ko yari yakomeretse cyane mu maso no ku misaya. Umuryango ubwira abarengera uburenganzira bwa muntu ko bakeka ko yabanje gukubitwa kanigirwaho yari afungiye. Kugeza mu kwezi kwa cyenda k'umwaka ushize, guverinoma y'u Rwanda yari itarasoza iperereza ku byatangajwe mu 2017 n'umuryango Human Rights Watch urengera uburenganzira bwa muntu ko polisi n'izindi nzego z'umutekano zishe abantu 37 hagati y'ibihumbi 2016 na 2017. Human Rights Watch yavugaga ko bishwe bahowe ibyaha byoroheje birimo nko kwiba ibitoki, kurubisha inshundura zitemewe, kimwe no kwambuka imipaka mu nzira zitemewe. Iyi raporo inavuga ko abantu benshi baburiwe irengero barigishijwe n'abakozi ba leta. Itanga urugero kuri Boniface Twagirimana, vice perezida w'ishyaka FDU inkingi ritaremerwa n'amategeko y'u Rwanda. Ku itariki 7 z'ukwezi kwa 8, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yabwiye abanyamakuru ko Boniface Twagirimana n'undi bari bafunganywe batorotse gereza ya Mpanga. Icyo gihe ishyaka rye ryavuze ko rifite amakuru yizewe y'uko uyu Twagirimana yajyanywe muri iyi gereza iminsi 5 mbere y'uko batangaza ko yabuze. Imwe mu miryango y'imbere mu gihugu ivuga ko nta bushobozi n'ubwisanzure ibona mu gukora iperereza ku makosa y'inzego z'umutekano, harimo n'ibura ry'abantu. Itegeko nshingana n'amategeko abuza ibikorwa by'iyicarubozo n'ibindi bitesha agaciro ikiremwa muntu, ariko hari raporo zinyuranye zagiye zivuga ko abafunzwe bakorerwa ibikorwa mbabazamubiri bigakorwa n'abapolisi, abasirikare n'abakozi b'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza. Ni mu gihe nyamara tariki 7 z'ukwezi kwa 9 k'umwaka ushize, igitabo kivuguruye cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda giteganyiriza uwakoze iyicarubozo igifungo cy'imyaka iri hagati ya 20 na 25. Iri tegeko kandi rivuga ko iyicarubozo rikozwe n'umukozi wa leta uri mu kazi ahanishwa gufungwa burundu. Iyi raporo ivuga ko kugeza ku itariki 14 z'ukwezi kwa 9, guverinoma y'u Rwanda yari itarakora iperereza ku byavuzwe na Human Rights Watch ko abantu 104 bari bafunzwe binyuranyije n'amategeko bakorewe iyicarubozo bikozwe n'abasirikare hagati y'ibihumbi 2012 na 2016. Iyi raporo yavugaga ko abasirikare bakora mu ishami ry'iperereza bakoresha iyicarubozo n'ubundi bugome kugira ngo abafunzwe bemere ibyo bashinjwa babone koherezwa mu magereza azwi. Ibi ngo bikunze gukorerwa ahitwa Ikami mu kigo cya gisirikare cya Mukamira, ahitwa Gendarmerie Rubavu, no mu bigo bya Mudende, Bigogwe na Tumba. Ku bijyanye n'uko abafunzwe bafatwa, iyi raporo ivuga ko biterwa n'aho baba bafungiwe. Yerekana ko muri rusange abafungiwe mu magereza azwi bafatwa neza, kandi abagore bagafungirwa ukwabo n'abagabo bikabuku. RCS ivuga ko mu 2015 abantu bafunzwe biyongereyeho hafi 15% bava ku bakabaka 552 mu kwezi kwa 8 bari bamaze kurenga 61%. Iyi raporo ishima ko abanyamakuru bafite ikarita bashobora kwemererwa gusura magereza, ariko kugira ngo bafate amafoto cyangwa baganirize abafunzwe bisaba uburenganzira bwa komiseri wa RCS. Gufunga abantu binyuranyije n'amategeko nabyo bigarukwaho muri iyi raporo. Ivuga ko hari naho abapolisi bica abantu mu gihe igerageza kubata muri yombi. Igaruka ku mumotari umupolisi yarashe mu kwezi kwa 5, ikavuga ko yashatse kumurwanya ngo mwake imbunda, nyamara babibonye bakemeza ko uwo mumotari yarashwe yamaze kumanika amaboko. Nubwo iyi raporo ivuga ko hari aho abasirikare bagira uruhare mu iyicarubozo rikorerwa abakekwaho ibyaha no kubafunga binyuranyije n'amategeko, muri rusange nashima ubunyamwuga n'ikinyabupfura biranga abasirikare, kandi abitwaye nabi barakurikiranwa. Kubw'iyi raporo abantu bagaragaje kudashyigikira ibyemezo na politike bya leta bagiye bafungwa. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagiye bashinjwa ibyaha binyuranye birimo ibyo guhakana jenoside, guhamagarira rubanda kwigomeka no gushaka guhirika ubutegetsi. Mu kwezi kwa 9 guverinoma y'u Rwanda yahaye imbabazi imfungwa zirimo n'umunyepolitiki Ingabire Victoire Umuhoza ku mbabazi z'umukuru w'igihugu. Cyakora kubw'iyi raporo haracyari imfungwa za politike zifunzwe zirimo Deo Mushahidi na Theoneste Niyitegeka. Inagaruka ku irekurwa rya Diane Rwigara na nyina umubyara, ariko ikavuga ko mu gihe yari afunzwe abantu be ba hafi nabo bafunzwe, abandi bakirukanwa mu kazi. Raporo ya Departement ya Amerika ivuga ko nubwo itegeko nshinga n'andi mategeko abuzanya kuvogera ubuzima bwite bw'umuntu, ariko guverinoma y'u Rwanda ikomeje kugenzura ingo ibyo abantu bakora, kumviriza amatelefone yabo n'ubutumwa bohererezanya kuri za email. Ibi ngo bikora binyujije mu bakozi ifite mu miryango itari ya leta, amadini, ibitangazamakuru n'ibindi bigo byabo by'imbere mu gihugu cyangwa mpuzamahanga bigikoreramo.
Tukivuga kuri iyo raporo ku burenganzira bwa muntu ku isi yasohowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mugenzi wacu Eloge Urikaneza aratubwira icyo ivuga ku Burundi, Tanzania na Kenya.
Muri iyo raporo Leta ya Amerika ivuga ko mu mwaka w'2018 hari ibyegeranyo byinshi byerekanye ko inzego za leta n'abakozi bazo bavuzwe mu bwicanyi ndengerabutungane bwakorewe abadashyigikiye ubutegetsi cyangwa abantu bariko bakora ibyo barekuriwe n'amategeko y'igihugu. Akarorero gatangwa n'akibitigiri by'ishyirahamwe ryahagaritswe rigiteka, ariko rikabandanya rikorera hanze y'u Burundi, aho ryerekanye ko gushika mu mpera z'ukwezi kw'icyenda abantu 39 aribo bari bamaze kugandagurwa. Abatunzwe agatoki ni bamwe mu bagize inzego z'umutekano hamwe n'urwaruka rw'imbonerakure. Gusa iyo raporo yemeza ko ibitigirinye zina n'uruhara rwa bamwe n'abandi bigoye kumenyekana bitewe n'uko amashyirahamwe yigenga n'abahinga batohoza ugate yakazi na muntu batorohejwe kuja ku rubuga. Ikindi kivugwa n'uko amatohoza n'ibihano ku bakozi ba leta n'abanywanyi w'umugambo uri ku butegetsi bikekwa ku ivyaha bitabaye ikirenga bivuye gukwega amaguru kw'inzego zijejwe gutohoza hamwe n'ubutungane. Leta ya Amerika imenyesha ko umugwi ujejwe amatohoza ku Burundi nyuma yo kuganira n'ivyabo n'amajana ane biba mu buhungi wasubiye gutanga umwanzuro ko mu Burundi hakiri impamvu zemeza kubwicanyi burobanura bwikwiragi. Uwo mugwi wega kamabi ku rwego rw'iperereza y'ipolisi hamwe n'imbonerakure. Uwo mugwi wawo ni unasigura kandi ko akenshi ibiziga bitowe bica vyihutirwa gufubwa atamatohoza abaye. Iruhande y'ivyo, iyo raporo ivuga ko imigwi igwanya leta y'umuseruko bwa Congo yagiye ikora rimwe na rimwe ibitero ku butaka bw'u Burundi. Akarorero gatangwa nako umugwi witwaje ibirwanisho wateye ahitwa Ruhagarika mu ntara ya Cibitoki kuwa 11 ukwezi kwa gatanu hakicwa abantu 26 harimo abagore n'abana. Mu mwaka uheze kandi leta ya Amerika isigura ko habaye abantu benshi bazimira rimwe na rimwe ababafashe bakagora kumenyekana umwidondoro. Muri iyo raporo kandi leta ya Amerika yemeza ko nubwo itegeko mpana vyaha ry'u Burundi n'ubwizwa nshingiro bibuza kwica abantu rubozo canke kubaroheza igufa no kubahohotera, ivyegeranyo bitari bike vyerekanye ko bakozi ba leta babikoresheje akatari gake. Yisunze icegeranyo ca Human Rights Watch ivuga ko hari Abarundi bahunze igihugu inyuma yaho bamwe mu miryango yabo bafatiwe ku nguvu bahohoterewe canke naho bafungiwe ubusa n'inzego z'umutekano. Rigiteka yo yaharuye abagera ku 200 bakorewe ivyo. Nubwo biruka mugabo w'ikicegeranyo cibutsa ku Burundi bufite ingabo mu bikorwa byo kugarukana amahoro n'umutekano mu bihugu vya Somalia na Central Africa. Kuvyereke amabohero, iyo raporo isanga yararengewe. Yisunga icegeranyo c'ibiro bikubijejwe amabohero co mu kwezi kw'icenda, aho mu mabohero 11 ari mu gihugu harimo abafungwa 13,373 mu gihe afite ububasha bwo kwakira abatarenga 4,494. Mu gisata c'ubutungane bivugwa ko nubwo ibwirizwa nshingiro n'amategeko vyemera ko haba ubutungane bwigenga, akenshi abategetsi bivanze mu matohoza n'imanza bituma bidindira. Ariko raporo ya Leta ya Amerika yemeza ko atabitigiri zafunguye politike bihari bitewe n'uko leta yanse gukorana n'igisata cy'agateka kazi na muntu yongera yankira guhonyoza ikirenge ku butaka bwayo abahinga bigenga. Gusa mwaka 2016 ico gisata cyari cyavuze ko baharurwa mu 500. Mu gisata cy'ubwisanzure no gushyikiriza ivyiyumviro n'itangazamakuru, iyo raporo igaruka ku ngingo zitari nke zafashwe n'urwego CNSR rucungera ngene ibinyamakuru bikora harimo kuvuga imirongo ya FM y'ijwi rya Amerika hamwe na BBC. N'ubwigenge bw'amashyirahamwe byemezwa ko butubahirijwe. Aha akarorero gafatirwa ko na kingingo yo gusaba amashyirahamwe mpuzamakungu kwiyandikisha bushasha mu mpera z'umwaka uheze. Ikicegeranyo kivuga kandi ko nubwo amatora ya kamarampaka muri rusangi yo mu kwa gatanu umwaka uheze yabaye mwituze, yaranzwe n'ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu ahatari hake, hakaba n'abantu bicwa mu gihe c'imyiyamamazo. Kuva mu mwaka 2015 hadutse injyane za politike, leta ntisiba kwiyamiriza amatohoza n'ivyegeranyo vy'amashirahamwe n'ibihugu bimwe bimwe. Ivuga ko abisohora bakorana canke bahendwa n'abashatse guhika ubutegetsi mu 2015 hamwe n'abansi b'u Burundi, kuko abategetsi babwo bahisemo inzira y'ubwigenge aho gufukamira abakoloni. Eroje buri kaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 2961. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254-25-5394. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1-351-99-5-85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Juti mwese mwakurikiranye ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya hani ho bigarukiye, tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, tubatumira no kubandanya mutwumviriza mu biganiro byacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda iminsi yose kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mugutera igihugu cy'u Burundi.